Ele, Newsweek de América. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu amene no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
umwuga witangaza makuru n'umwuga utoroshe abamenyesha makuru barahura n'ibibazo bitari bike mu gihe baba bariko bararangura umwuga wabo ubuzima bwabo bushobora kugera migwa ishyirahamwe rijejwe gukingira abanyamakuru ku isi Komite pour la protection des journalistes CPJ mu funyafunyo rimenyesha ko gushika muri iki gihe muri uyu mwaka wa 2018 abamenyesha makuru 44 bamaze kwicwa ku isi bari kubarangura umwuga wabo iryo shirahamwe CPJ rimenyesha ko umwaka wihaye inkumbi kurusha iyindi kubijanye n'igandagurwa ry'abamenyesha makuru ari umwaka wa 2009 aho abamenyesha makuru 76 bishwe bari ko bakora akazi kabo ku isi kubwishyirahamwe CPJ abamenyesha makuru bishwe hagati y'umwaka w'1992 n'umwaka w'2018 n'1323 iryo shirahamwe rivuga ko igitegiriye cy'abamenyesha makuru bishwe mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka w'2018 kirengeye igitegiriye cy'abishwe mu mwaka wose w'2017 Sabamenyesha makuru bo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere gusa bagira migwa nitotezwa n'ubwicanye nabo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bariko baratotezwa biboneka muri iki gihe Niki ya kiliko gituma gutotezwa no kwica abamenyesha makuru vyiyongera bikomeye no mu bihugu byari bizwi ko vyubahiriza bikomeye mwuga utangaza makuru nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Bob Rugurika umenyesha makuru wo mu gisata c'amatoza ari Kigali mu Rwanda twari twatumiye Atanas Karayenga umuhinga mpanuzwa jambo mu vyerekeye itangaza makuru mu makungu ariko turiko turagerageza kumurondera ku murongo wa telefone niyaboneka araza kugira uruhara nawe nyene muri iki kiganiro yamara muri iki gihe duvise ku murongo wa telefone Bob Rugurika Bob wiriwe
emiriwe
umuntu yitegereje ibi bitegiri by'abamenyesha makuru bicwa uko mwaka utashe ku isi umuntu akaraba nkuko nayo impejeje kuvuga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika ubu ariwo igitigiri cy'abamaze kwicwa kirengeye icabishwe mu mwaka wose w'2017 ivyo bitegiri by'abamenyesha makuru bicwa mu byakira gute mu bibona gute
kumenyesha makuru ni urabona ko ari ibintu biteye ubwoba birateye umutima uhagaze uko bigaragaza yuko umwuga w'abamenyesha makuru ubangamiwe ku isi ariko rero jewe ibi bitigiri ndabishyira mu rutonde rw'ingorane ziri ku isi muri kino gihe ubiraze na cyane cyane ingorane zijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka zina muntu cyane cyane n'intambara ziri mu bihugu bitandukanye murabibona ku isi ariko kandi ibi bitigiri biteye ubwoba by'abamenyesha makuru baguma bicwa cyane cyane abamenyesha makuru bakorera cyane mu gisata cy'amatohoza abo bita ba journaliste d'investigation jewe mbona ko bijyanye n'iki kibazo cya demokrasi ku isi aho ubona yuko mu bihugu bitandukanye demokrasi nayone ibangamiwe kuvuga intwaro rusange intwaro nziza no kuvuga rero yuko birajanye birafitanye isano kuko kenshi na kenshi aba bamenyeshamakuru bicwa kubera ibihugu biba biri nko mu ntambara ariko kandi bakicwa kandi kubera amadosiye akomeye baba bariko bagerageza gushyira ahabona ayo nayo kenshi ugasanga atunga agatoki abayobozi b'isi b'ibihugu bimwe bimwe cyangwa amareta.
None umuntu aravye wari kuravuga no mu bihugu nko byo mu burengero bw'isi bya bitsanzwe bizwi ko bikingira bihagije abamenyesha makuru ariko umuntu ari kararaba kubera ibintu biriko birahinduka mu vya politique ariko haza abanye politique bafise ivyumviro vy'ukwiyugarana vyo kuzira abanyamahanga umuntu arabona ko abamenyesha makuru no muri ivyo bihugu batanguye guhura n'ibibazo biboneka niki yakiriko gituma ivyo ni kubganya mubona ari kiye kiriko gituma no muri ivyo bihugu abamenyesha makuru bagira ibibazo bikomeye
nivyo uko imyaka yagira genda ubivuze neza kuko muri ivyo bihugu nyene by'uburenganzira bw'isi ugiye kuraba ibihugu bimaze imyaka myinshi mu ntwaro rusange muri vya demokrasi aho usanga ivyo bihugu byari byabizukiye kubahiriza agateka kazira muntu ariko rero uno munsi kubona umwuga wo kumenyesha amakuru nawo utanguye kubangamirwa muri ivyo bihugu bigaragaza ingorane zitanguye kwibonekeza muri ivyo bihugu nyene sinovuga nk'ibi bijanye n'icuka kibi kiri hagati y'ibihugu amaleta y'ibihugu bya rutura cyane cyane ibi bita gerkwaze ariko birafitanye isano kuko urabona ko hariho amaleta ubuni muri ibyo bihugu byita ko byari biteye imbere mu by'agace kagira muntu mu bya demokrasi mu by'ubutunzi hariho icuka kibi gitanguye kugaragara aho nk'uko wabivuze usanga amaleta no munsi agomba gutangura kwiyugarana ugasanga ibihugu bitanguye kugomba kudohoka ku masezerano mpuzamakungu wasanga abifatanya n'ibindi bihugu nk'ibi byo muri bya Europeyene muramaze iminsi mwumva ibi byo muri bya OTAN aho usanga ibihugu bimwe bimwe bya rutura bitanguye kugomba kudohoka kuri bene ayo masezerano ariko kandi cyane cyane uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'abo bamenyesha amakuru ubu biboneka ko babangamiwe muri ibyo bihugu ndabona bifitanye isano n'intwaro ziriko ziraza muri ibyo bihugu byitwa ko byari biteye imbere izi ntwaro twokwita za populisme z'abapopulisme ni ukuvuga aba bategetsi iyi migambwe itanguye kujya hanini umengo kampanye na propagande zabo zishingiye ku bintu by'ibinyoma zishingiye ku bintu by'ukuhenda no kuryosharyosha abanyagihugu nko mu kuvuga bati twebwe mudutoye twebwe tuzobakorera ibi n'ibi n'ibi tuzirukana aba bantu bariko barabarira amaturani tuzirukana abantu bose atabereye abenegihugu b'igihugu bafite akarara ivyo rero nivyo ubona muri ivyo bihugu vya rutura bitanguye gutera ikibazo rero kenshi tusanga nk'abamenyesha makuru bobo batabaguma bahagarariye icyo ni ukwita amategeko mpuzamakungu ugasanga abamenyesha makuru bahagarariye icyo ni ukwita kandi kumbure mu gifaransa le regle international sinzi nyamu kiyo ni ubivuga ariko usanga bagomba guhagararira ukuri bagomba mbere no gusa n'abasebura bene abo banyepolitike usanga bariko babesha abanyagihugu babagesharyosha cyane cyane ugasanga kenshi ariko bashyira imbere ibintu n'ingorane zisa n'izigomba gutera ubwoba abanyagihugu ibyo rero biragaragara muri ibyo bihugu nicyo rero mbona yuko nacyore kibangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kuko murabibona reka dufatire akarorero ku gihugu cyahora gifatwa nk'akarorero igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ari naho iyo radiyo yanyu mukorera murabona uno munsi umukuru w'igihugu akirongoye ni umukuru w'igihugu imvugo yiwe irabangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kubera afite imvugo y'iterabwoba afite imvugo yo guhahamura abanyamerika ati simvuko y'ukwereka abanyamerika ati igingorane z'imizi n'izi mugitewe n'aba bantu hakuzana umuti w'ingorane urana ugasanga ariko akora ku bintu isanzwe cyane nko kuvuga ati abanyamerika mwe nimba mubona hano haguma habaye ibitero nimba mubona umutekano wanyu ubangamiwe ivyo rero ndabona ni kibazo murabibona nico nashaka kuvuga ibi bibazo bya populisme biriko byaza ku isi wahusanga rero abamenyeshamakuru atabyemera bagashaka bobo kwerekana ko uwo muntu ariko arabeshya kenshi rero batabagiranira ibibazo na bene ubwo
butegetsi
ndabona ari byo biriko biraba muri ibyo bihugu bya rutura byahora ari nk'akarorero ukubahiriza agateka ka zina muntu ukubahiriza ibya demokarasi.
Yego tuze ku mirongo ya telefone dufise Desire, uratwumva?
Ndabumva.
Desire, irindi zina huri n'ikibazo cya intererano?
Ndi mu Rwanda, ninda i Kigali.
Yego, ikibazo cya intererano?
Yego, ikibazo nashaka kubaza.
Yego.
Umutima wacu dusigurire. Halo?
Ndabumva muduge ku ijambo.
Nashaka kubaza impamvu abamenyeshamakuru bapfa kubyuka mu gabo. Yuko mbese bapfa kubera baba batanze amakuru atagiye nk'abazira ukuri.
Murakoze, reka bishure mwishure Bob.
Murakoze namwe.
Arakoze Desire, arakoze Desire n'icyo kibazo, ariko nimba yari yagerageje gukurikirana ikijyanye mu ntango, nibyo tubaza tuzavuga yuko benshi bishwa ubwa mbere na mbere bazira umwuga wabo, bazira ibyo banditse, bazira ibyo berekanye rero mu maraporo, mu maartikle. Hanyuma rero kenshi nta mumenyeshamakuru yicwa ngo kubera ko yasize amakuru atariyo, ngo kubera yabeshye. Ntibibaho, kuko iyo abeshye cyangwa murandabibona muno mu binyamakuru bikomeye, birashika ikinyamakuru cyangwa umumenyeshamakuru akihenda ku kantu gato mu nkuru yiwe, ariko muramutse mubibona bahora banabivuga bonyine bati muradutunga aha twabihenze kuri iki gitigiri, igitigiri nyacyo cyari iki cyangwa muradutunga iki kintu cyavuze uyu muntu ku itariki ibiri, bihenda ku tuntu duto duto atatse twica mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ariko rero hanini abicwa, hanini abazira akazi kabo, n'abantu baba bariko baranyegurura ibinyegezwa niko nobyita, kuko nicyo abamenyeshamakuru bakorera mu gisata cy'amatohoza, nicyo bagedwe kugira ankete, kugira amatohoza ku bintu biba byabaye bihishije binyegeje, hanyuma bakabishyira habona. Kenshi rero nibyo bagira, nicyo nashaka kwishyura Desire. Nta mumenyeshamakuru tubigira byewe gusa n'ubu numva ngo yishwe kubera ko yashyikirije nk'inkuru y'ikinyoma, oya, ahubwo bicwa kubera ko batanze amakuru y'ibinyegezwa, bagashyira habona ibintu abategetsi, abantu bakomakomeye, abatunzi bakomeye baba babigeje. Kenshi rero bishobora kubashyira nko mu butungane abo bantu, n'icyo nashaka kwishyura Desire.
Murakoze. Dufise kandi Olivier, uratwumva?
Nabumva cyane.
Irindi zina nahuri?
Ni Nahimana Olivier, ndi mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina, umutumba Rusagara
mu Burundi.
Yes.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ego, banje guteza abantu bose bagize amahirwe yo gutorana umwuga wo kumenyesha amakuru, kuko ari umwuga benshi, ari umwuga utaborohera, ariko kandi abavyeyi n'igihugu byagiye birabafasha gushika k'uwo mwuga baragize neza, kuko badukorera akazi gahambaye kandi akazi ko kwitanga kadasanzwe. Hama ikibazo cya mbere, uyu munsi turabona abamenyeshamakuru hirya no hino mu isi mu bihugu bitandukanye usanga bakubagurwa n'ibyo n'inzego zojeje kubakingira canke umuntu ku gatwe kiwe, mugabo ugaca wumva ngo basohora ivyegeranyo yuko amareta aba abifise mu ruhara. None ko tuzi yuko amareta aba afise abantu bayaserukira bazwi n'amategeko, ya mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gukurikirana agateka k'abamenyeshamakuru arahizaga kuriki ku bufatanye n'ayo mareta kugira akurikirane abo bantu baba bagandaguwe, kuko si niba neza yuko mu bihugu byose ari umuhamagaro wa leta ku buryo bashobora guhamagarira inzego kugandagura abamenyeshamakuru, ariko birava ku rwego runaka bakabona ubaye intambamyi bakamukura mu nzira. Ikindi cya kabiri, umumenyeshamakuru arashobora gukora inkuru aho twagiye turabibona mu bihugu bya Afurika. Usugiye gusoma ibitabo bitandukanye ugasanga abamenyeshamakuru bagiye baricwa cyangwa barakuraga bagize inkuru bashyize ahabona. Izo nkuru gaca usanga ni inkuru ziremeye ku buryo nawe nyine agiye uko niyo aza kugishyira ku mugaragaro bitegerezwa kumuhitana agakwegera n'umuryango cyangwa ishyirahamwe arimo. Muri icyo gihe imbere y'uko aza gutangaza iyo nkuru ntashobora kubanza akagira ikigo
nyarutse icyo kibazo ukice muri make.
Ego ntashobora kubanza akagira ikigo cy'ingorane byose yogira inyuma yo gutangaza iyo nkuru, hamabonye ko ari ibintu bimurengeye akaba yoba arabangiye atijyanye ku icumu. Kuko turabizi neza hariho abantu usanga ushize inkuru z'ubutegetsi hanze cyangwa z'amareta atandukanye babona yuko ugiye kuvogera inyungu z'igihugu cyangwa inyungu z'akazi cyangwa z'ishyirahamwe, babonye babereye intambamyi bakakwikiza. Muri icyo gihe rero twosaba yuko hojyaho urwego mpuzamakungu rushobora gukingira bimwe bidasanzwe uwo muntu ashobora kuba yarose nkuru ishobora gukiza igihugu cyangwa gukiza akarere, mu bwabo mu kuyitangaza akabona yuko agomba kuyitangaza byashobora kumuhitana agashobora kuba yokingirwa n'ibyo shyirahamwe, kuko hariho benshi babimeyeko
muheraheze ikibazo
hariho amakuru natohoje amaze kumenyesha ayo makuru yiwe akabura ubuhungiro donc igihugu kigaca kiro nako wa uwo mugandaguye ugacuronka inzira umutoreramo. Ni ukuvuga rero nsaba neza ko abo bamenyeshamakuru bose bakora uwo mwuga bashobora kuba babona bohura n'ibibazo izo nkuru zose zo bakwegera bashobora kubanza kuzica ari babonye ari byo bahitana
rekarera bishure
bahuriramo bashobora kuhurizamo izo nkuru zabo akaba ari byo rushobora gushikiriza izo nkuru. Hama ndabashimiye cyane kandi ndakeje umuntu wese afite ibanga ryo kumenyesha amakuru nk'ibabyo abamenyesha amakuru b'Ijwi ry'Amerika co kimwe n'abamenyesha amakuru bo ku maradiyo atandukanye haba ngaha mu karere mu Burundi mu Rwanda Tanzania.
Murakoze
Rwanda Sudani y'Epfo.
Murakoze
murakoze cyane
mu mwishure Bob.
Ego arakoze origina agomba kumushimira kuri izo ntege ubwa mbere na mbere atuye abamenyesha amakuru. Hama nashaka kumwishyura kuri ibi bibazo bibiri yabagize. Ubwa mbere yavuze ati hariho amashyirahamwe tuzi ya mpuzamakungu cyangwa inzego ziba zibijeje, mbega kenshi iyo abamenyesha amakuru bahuye n'ibibazo bene ibyo cyangwa bamwe bamwe bakagandagurwa ati bene ayo mashyirahamwe arahita kurike. Ubwa mbere na mbere nagenda ndamwibutse yuko nk'umumenyesha amakuru yamaze kugandagurwa nta kintu na kimwe yaba ishyirahamwe cyangwa igihugu gishobora gukora kuko ntikiri mu kibibi ubuzima ngo asubire kubaho. Ariko nagomba ndamubwiye ko hari amashyirahamwe mpuzamakungu mbere amwe amwe n'ayo mu bihugu bitandukanye usanga akurikiraniye cyane hafi y'agatekakazina muntu cyangwa agateka k'abamenyesha amakuru. Rero nko kubyerekeye umugabo w'amenyesha amakuru nagenda mvuge ko nk'iryo shyirahamwe tugiye mwavuze tugitangura CPJ Committee to Protect Journalists, ni ishyirahamwe mpuzamakungu rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeje gukingira abamenyesha amakuru. Kenshi iyo bamenye hakiri kare ko nk'umumenyesha amakuru ari mu bibazo bikomeye baragerageza icyo ni ukwita gukoma akaruru ni nka alerte, baragerageza gusohora nk'amatangazo aho bamenyesha amakungu yuko abamenyesha amakuru kanaka cyangwa umuntu ukunda amakuru muri iki gihugu ubangamiye kubera ibibi n'ibibi bakabidondagura. Ibyo rero birafasha kwereka nk'amareta cyangwa abakuru b'ibihugu cyangwa abo bantu bita ko batsubutegetsi bukomeye mu bihugu bene abo bita abamenyesha amakuru birafasha kubatera ubwoba, birafasha no kubahagarika muri bene iyo mirimo yabo igayitse cyo neza makuzi ko batabona ko ejo ya ejo aho bizokera hose ibyo menyekana. Rero nicyo nigikorwa ayo mashyirahamwe akora. Mbere hariho naho bisika amashyirahamwe amwe amwe akamera nk'ayahungisha abamenyeshamakuru, nibyo bita holokalizasiyo, akabakura mu gihugu basanzwe barimo, bagomba nko kwicwa niyo banegeye bihisije, arafasha kenshi mu kubakuraho nko kubahungisha umwanya mutoya, iyo bahungisha ngo bace baheba umwuga, ariko babyita holokalizasiyo, barabatora bakabatera mu bindi bihugu bita ko baba bafungiwe. Kenshi urumva ibyo n'ibikorwa byiza byerekana ko hari abantu bafasha abamenyeshamakuru. Aro iyo naho bishyitse abamenyeshamakuru nk'ubu bagafungwa akarorero nk'ubunyi ndibuka, hariho aho usanga amaleta afata abamenyeshamakuru akabafunga, hariho amashyirahamwe usanga aharanira agateka kabo nko gusibaronka ababuburanira, ugasanga n'ayo mashyirahamwe ariko arabikora. Hanyuma ahandi naho ugasanga ayo mashyirahamwe ari kugira ikintu bita lobbying, ni ukuvuga agakwiragira amakungu, agakwiragira kwa leta, agakwiragira mbere nko mu bantu baba basanzwe bafata bene ayo maleta, ababarira ati nyabura naho muri kumwe bafata ajya amaleta ariko arisa abantu, ajya amaleta ariko arisa abanyagihugu, ibyo bintu umwe ari kwisobanuranya mubafasha. Ibyo rero birafite icyo bimaze, kuko kenshi ayo maleta arasanga yahanywe atabibona, ariko ku maleta aciye ubwenge arabibona ko yahanywe. Ni nacyo gituma mu maleta menshi aciye ubwenge bene ibi bintu byo kwica abamenyeshamakuru barabyitondera cyane kandi barabitinya, kenshi ntababikora ariko hari aho babikora, ariko iyo babikoze naho hari igihe bahura n'ingaruka zijyana. Icyo rero nashaka kumubwira urije ko ayo mashyirahamwe cyangwa hari inzego zigeje gukurikirana abamenyeshamakuru nk'umu gucinga imanza ziburanya amaleta, ibyo biriho nk'akarorero nagira ngo bahakarorere yuko nkanje leta y'u Burundi yaramfunze mu 2005, ariko kubera ko ubwo butungane nyine bwakoreshwa n'iyo leta bugashobora kuntunganiza, hariho nk'ishyirahamwe mpuzamakungu riri mu gihugu cy'Ubusuwisi yitwa Triar. Ishyirahamwe ubundi ryarakurikiranye leta y'u Burundi mu nzego mpuzamakungu za ONU, kandi leta y'u Burundi iraheza igasigwa urubanza bazita leta irabakundana. Hariho n'igihe mbere bizosika kandi bigasika ugasanga ayo maleta ariko arasabwa gutunganiriza icyo bita reparasiyo, gutunganiriza abantu yahohoteye abo yafungiye ubusa, abo
tubandanye
yasindikarije umubiri. Ibyo rero birabaho. Gusa ndamubwire kantu ka kabiri kukabaza abaje nyumba mumbundiye.
Yego, munyaruse.
Yabaze akabazo ka kabiri kajyanye n'ikibazo ati bega abamenyeshamakuru iyo barabye bakabona nk'ayo madosiye bariko barakora ko amasohoza nk'ayo makuru baba bashagusubiza, iyo barabye bakabona n'amakuru ashobora kubaka ubuzima, amakuru ashobora kubateza ibibazo ati kubera iki batubangira. Nagomba ndamubwire Olivier, ibyo onye hari aho bishyika, hariho aho bishyika bivanye mbere na karangamutima k'ikimenyeshamakuru cyangwa k'umumenyeshamakuru, cyangwa bivanye n'umutima wo kurinda cyangwa w'ubwoba. Hari aho bishyika abamenyeshamakuru bakamenya ibintu biteye ubwoba, bakamenya nk'amakosa akomeye aba yakoze n'amaleta cyangwa abantu bakomeye bo mu bihugu mu nzego mu maleta. Hariho abamenyeshamakuru bavuga bati ibisizi wanze nta gato kanze nkeneye kuhasiga inkuru, reka ndayihoye. Ariko rero ngaho nagenda mubwiye ko ubuhemutse ku mwuga, ubuhemutse ku mwuga, kuko ubuhemukiye umwuga bwa mbere kandi ubuhemukiye n'abanyagihugu badaheza ngo bamenye ukuri kuri ibyo bintu biba byarabaye. Nicyo gituma rero ababikora barabizi, umwuga wo kumenyesha amakuru urafite bene izo ngorane, aho uti hari amakuru ateye ubwoba ushikirije uhitamo gupfa cyangwa gufungwa. Nibyo nako ndamubwira zene umuhana akarorero k'ibyabaye ibibazo mu Burundi, aho nafungwa mu 2025 ngira dosiye y'urupfu rw'ababikira batatu baturuka mu gihugu cy'Ubutaliyano. Jewe maze kumenya ukuri nkanabitohoza burya bintu, nkamenya ko burya bwicanyi bwakozwe n'abategetsi bamwe bamwe bakomeye bo muri leta ya CNDD-FDD, naramenye yuko ninabishyira habona bizogira ikibazo. Ariko ntweza ngo umenye ikibazo kiye, ntweza ngo umenye kuzicwa cyangwa uzofungwa, ariko ibyo bintu ko ari bibiri narabishyiramo byaranca mu mucyo.
Reka tubandanye ikiganiro. Ego.
Nashaka kuvuga yuko nabikoze ndabizi ko bizo ntera ikibazo, ariko kandi cyo kwiyemera byarampaye iteka, byarampaye iteka kuko naho nanahagirira ibibazo yarabaye iteka kuko narerekanye umutima rugabo wo kurinda ndavuga ni aba bantu ni inzirakarengane ni intungane ababikira bishwe n'iyi leta bitegereza kubibwira abarundi
urakoze
kandi rero byaragize n'ingaruka mbi kuri iyo leta kuko urabona leta y'u Burundi ubuye barayishyiriye umusenge ku isi yose
Reka tubandanye ikiganiro dufise kandi ku murongo wa telefone Samuel uratumva
Yego ndabumva
Irindi zina nahuri
Nitwa Irabaza Samuel ndi mu Kirundo muri kamine bwambarango
Mu Burundi
Yego mu Burundi
Ufise ikibazo canke icimviro unyarutse canke ikibazo
Mira wacu Ati ndega none nkiyo umumenyesha makuru bishitse ubu akicwa umuryango wiwe hari icyo uwaba ufashwa inyuma yazo kimwe nacyo kigira kabiri nagira ndababaza iki mbega ko mu Burundi usanga hariho nk'ibintu bya politiki hariho abamenyeshamakuru usanga badafite ubwigenge badatembera ibiki n'ibindi banka uguhohoterwa
murakoze
yego
mu mwishure
kabiri ku ngore kidora kimwe gusa ndashimye neza ariko icyambere nagenda kimubwire iyo bishike umunyesha bakuru aha hantu akicwa nibyo birababaje abakabaye ariko mu bihugu biyubashe araba icyo bita imanza araba urubanza rero iyo abaye urubanza abo bita abayombwa b'umuryango wiwe barashobora kwishabira yuko bawuha tabita ni transa ni separatio karashobora ikirundi ndabyibagiye ndone bakika ariko barashobora kumutabira ko gutunganiriza ni cy'akababaro barashobora kusaba ko uwo muryango uhabwa indi cy'akababaro ibyo rero birashoboka mbwa burumva ntacyo byabimbaje hari ni kuko umuntu yapfuye gisigara mu muryango n'amarira n'umubabaro naho hoheza akaba ibintu byinshi cy'akababaro nta mafaranga cyangwa ikintu cyoza gicuza ubuzima bwe akaba tuba kabiri rero sinasumbuka neza
nye radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku bibazo abamenyesha makuru bahura navyo ku isi mu mwuga wabo kenshi umuntu yitegereje aba bamenyesha makuru benshi bicwa cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bidafise bitubahiriza bikomeye uburenganzira bwa bamenyesha makuru amatohoza aravugwa ko agiye kuba ariko nta herezo ugasanga bakoze amabi ntibahanywe ku bwanyu biterwa ni
wabivuze neza ni ibintu biba mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu bihugu usanga ibintu bya demokarasi bitaratsimbatara mu bihugu usanga abategetsi batwaje umukate ibyo rero nibyo erega sensi gituma atamatohoza aheze ngo abe ngo asike abantu bamenye ibyavuyemo harimo n'ababikoze bahanwe kubera ko ibyo byaha bikomeje kwica abamenyeshamakuru biba byakozwe n'abantu bakomeye biba byategetswe n'abantu batwara ayo maleta nk'umukuru w'igihugu nubaha n'akarorero nk'ibiriko biraba mu Burundi kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hatanguwe injyane za politiki zateye n'umutekano muke abamenyeshamakuru batatu baramaze kuhasiga ubuzima kubera intwaro mbi kandi byose bishwe n'abashinzwe umutekano ibyo onyi nohera nko ku mumenyeshamakuru yakorera radiyo televiziyo z'igihugu umuntu yari yubashwe Christophe Nkezabahizi yagandaguwe ku rugo iwe n'umuryango we wose wumve ingene ibyo bintu bibabaza n'umupfasoni n'ibibondo mbere n'uwundi muntu wese yari yagendeye umuryango mwibaze namwe abo bantu bishwe n'igipolisi kandi ntikigeze gihakana ko cyabishe ahubwo gusa basiguye ibintu bitandukanye igipolisi cyavuze ngo ubwa mbere cyavuze ngo abo bantu ngo baguye ngo mu nkorero ngo z'abagwanyi ngo bari ko barasana n'abapolisi ubwo burumva baremera ko ari abapolisi babiri ubwo bagashaka kubihindukiza ariko mu makuru amenye ko ari umuryango wari wateguwe wo kuza kwica uwo mumenyeshamakuru mbere barerezima mukana n'umuryango wiwe uno munsi nta rubanza ruri ko ruraba urumva abo bantu barongoye igipolisi n'abantu bari muri leta n'ibintu bakorana n'umukuru w'igihugu n'ibintu ubwo butungane nibo babukoresha nicyo gituma habarundi nyuma y'imyaka itatu urwo rubanza nta wundi byabaye
nta muvugizi wa leta n'umwe nta muvugizi wa polisi ariko yaravuga ati barundi barundi kazi reka rero tubasubize ibyavuye muri rwa rubanza rw'ubuzandaguza ry'umwenyamakuru nkeza bahizi Christophe hariho umwenyamakuru wundi witwa Jean Bigirimana yarishwe wewe yaranyurujwe ariagandaguzwa twaramenye ko yagandaguwe gushika n'ubu muyibwire leta y'u Burundi ntibige ifata ijambo ryera abarundi bati wa mumenyekamakuru Jean Bigirimana twatangiye imeka kubera iki bityo n'inzego z'umutekano bityo n'urwego rw'iperereza urwego rw'iperereza rukorera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntabwumva ayo matohoza yose ikahenda ubundi mumenyekamakuru nawe menyene yishwe yitwa Nestor Nestor yakorera mu ntara ya Rutana wewe yapfuye kubera ko yabanje guhohoterwa mu Burundi munyuma aranahunga igihugu cy'u Burundi mugabo marerezima atagwa hanze mu buhungiro kubera ukuntu yari ahasizikarijwe ubuzima mu bintu byo mu mahaha mu ngingo mu mbavu urumva rero nta butungane bushobora gukora iyo umukuru w'igihugu ari mu bica abamenyekamakuru iyo umushyirankanji w'umutekano akora igipolisi ariko bariko barika abamenyekamakuru ndavuga ko nicyo gituma izo manda zigerage zigira aho zifite abantu ntibamenye ukuri ariko ukuri kuzomenyekana ari uko iyo leta ihaguye
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ndayishimiye uratwumva
ndabumva
irindi zina naho uri
ndi Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ego jani ni intererano ariko ndabaza ni none abamenyeshamakuru burya ko tubona hariho abo mareta atandukanye bakora umwuga ura uwo mwuga
umurongo wa telefone wawe umeze nabi sinzi ko wakwigirayo canke
alo
yego wasubirwa ukabaza ikibazo canke utanga ico cimuvira umurongo wa telefone ntumeze neza
ino tukunda kuraba ahura hari hamenyesha makuru uhuru menga bari migwi ibiri nga umenyesha makuru umwe kuri bagaca bamwita uyuko kirahamwe
mutubabarire umurongo wa Ndayishimiye wa telefone ntumeze neza reka tubandanye iki kiganiro mugihe hariko hahimbazwa umunsi nyafrika ugenewe ugutangaza amakuru muri rusangi mubona igikorwa citangaza amakuru muri Afrika cifashe gute muri rusangi Bob
nta wo kwigebura naho hariho ibihugu tubona amareta ariko arahohotera abamenyesha amakuru hariho icyizero kuko turabona hariho nk'amareta amwe amwe wasanga umwuga wo kumenyesha amakuru utabaho ugasanga abamenyesha amakuru baratezwa ubwoba kubera ko hariho abirirwa baranyeruzwa abirirwa barafungwa abirirwa barishwa ariko ibyo ntibica intege abandi bamenyesha amakuru bo muri Afurika kuko biriko biragaragara ko hariho ibindi bihugu uno munsi usanga biriko biragerageza kwerekana itandukanirizo icyo no kwita changement mu bijyanye no kubahiriza agateka k'abamenyesha amakuru reka ndabasaruraba ko mu gihugu cya Ethiopia ejo bundi mu gihugu cya Ethiopia usanga muri leta yahahora hari nk'abamenyesha amakuru indwi bose bafungiwe mu munyororo bose bari mu munyororo babwira akazi kabo babwira amakuru basohoje babwira inkuru banditse cyangwa bavuze ariko raba uno munsi hari leta nshasha hari umukiranganji wa mbere mushasha ariko arakora ibitangaza ikintu mu bintu bya mbere yakise akora yakise afungura abantu b'abamenyesha amakuru bari bafunze ubusa babwira akazi kabo yakise afungura abanyepolitike bakavuga rumwe nibyo n'ibintu bitera icyizere abanyafurika byerekana ko buhoro buhoro uko kandi abamenyesha amakuru kiko turaharanira agace kacu hariho amareta n'abakuru b'ibihugu bariko barabitahura kandi bariko baragomba kubyubahiriza ibyo rero niho navuga yuko muri rusange ntawo kwidoga cyangwa ngo yiyebure hariho ibihugu nibyo uno munsi tubonamwo ingorane zikomeye nko mu Burundi hoho urumva ntawe ukibivuga ariko kandi biratanga kugaragara raba mu bihugu bya Tanzania aho usanga uno munsi abamenyesha amakuru birirwa barakubitwa bafungwa ariko harimo kandi naho ubona ako gateka k'abamenyesha amakuru kariko karubahirizwa urazi ku bihugu
bya Afrika ibihugu bitatu bine bitanu bitandatu ibyo bishobora gutera umutima uhagaze muba mu mitima y'abantu menyeshamakuru niba adako ari icyizere yuko uko imyaka igenda agasohoka mu menyeshamakuru kazogenda narua.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone dufise Frederic, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Irindi zina nahuri?
Ndoye Frederic.
Uri he? Yego, ufise kibazo? Ufise kibazo cha nchimviro?
Je, ari intererano?
Yego.
Nashaka kundamukiriza umutumire ubwa mbere. Hama ikintererano intererano yanje. Ahubwo nuko amenyesha makuru hari abakisije ku isi no mu gihugu nkabo uyo babadahari mu Burundi babyarayangaye gose turavye n'ubu uya baturiye amaradiyo yabo bakanabomora n'ubu ubu uya bashatse kugira ibintu bikogwe atakivuga ubu harango mu Burundi turavye hari amaradiyo avuga ibibanezera mu matwi yabo ibintu bibababaza ntibabikeneye mu matwi yabo murumba
nikagate muntu murakoze umurongo wiwe telefone ntumeze neza yamara icyumviro ciwe yagishikirije radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku kugene abamenyesha makuru bageramiwe mu mwuga wabo mu bice bitandukanye byo kwisi mwitegereje aba bamenyesha makuru abageramirwa kurusha abandi mwibaza ko arabo bari nko mu gisata c'amatohoza kurusha abandi muri rusangi cyanke nico kimwe kuri bose
oya ugiye kubiraba nibyo muri rusangi mu bihugu bitubahiriza gatese so amesha makuru mu bihugu bitubahiriza noneho ukwishira no kwizana mu byumviro abantu bose baba babangamiye buje sima amesha makuru naho ari bose umuntu turavuga urabona abantu bakavuga rumwe na leta abantu bari mu mashyirahamwe aharanira agatagazina muntu birigwa baragandagurwa birigwa barahungishwa birigwa barafungwa bazira ubusa ariko nashaka kuvuga mu mwanya tuba tuvuga ku cy'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bose muri rusange baba babangamiwe n'iyo leta nuko kutubahiriza agatagazina muntu ariko ababa babangamiwe cyane rwose abamenyeshamakuru bakorera mu gisata cy'amatohoza abo bita abajournaliste d'investigation ukuvuga abamenyeshamakuru bazi ko bakunda kugira amatohoza bagashyikiriza amakuru ku binyegezwa abo rero kenshi baba babangamiwe kuko biragaragara ugiye kubiraba n'uburorero abamenyeshamakuru kenshi bafungwa ugiye kubiraba haba mu Burundi no muri ibihugu bindi byo turavuga usanga rero abamenyeshamakuru baba bakoze amatohoza ku nkuru leta cyangwa abatwara ayo mareta bakaba bashaka ko bimenyekana na cyane cyane nko kuri ibi by'ubwicanyi kuri ibi bintu by'ubusuma urazi abategetsi batari bake bo mu bihugu mu mareta barakunda kusahura amatungo y'igihugu ugasanga baratunze by'umurengera cyangwa ugasanga bari kubikorwa bijyayise aho bagira ibintu cyose cyita le commerce illicite ugasanga bari nko mu bidangazwa bw'ibintu bitemewe n'amategeko kenshi rero abamenyeshamakuru bagomba kubikora ko batoza kugira babikira abona abo rero nibo bahura n'ibibazo kuko baba bashaka kukonona ibikorwa by'abo bategetsi baba bakora ko ibikorwa bibi rero kenshi nibo bahura n'ibibazo novuga ntatekeranye yuko abamenyeshamakuru bakorera mu gisata cy'amatohoza kenshi aribo bahura n'ingorane ku isi mu bihugu bitandukanye.
Urakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Jonas. Jonas, irindi zina ahuri?
Ndagira nkabandi ngo nkomire n'ingozi muri centre ville.
Ufise ikibazo canke icyumviro? Alo? Ufise ikibazo baza canke icyumviro? Alo? Alo? Jonas, watumva? Jonas, turamutakaje ku murongo wa telefone, ndashoboye kutumva. Tubandanye iki kiganiro. Mu gihe ubuhinga bwa none bumaze gutera imbere cyane aho abantu bashobora gukoresha ubuhinga butandukanye ngurukana bumenyi kubijanye n'amakuru amakuru asigaye anyaruka cyane afise umuvuduko urengeje kubera ubwo buhinga kuvyerekeye abategetsi b'ibihugu bariko bagerageza gukandamiza abamenyesha makuru no kuzibira amakuru kushikirizwa kuja habona ubwo buhinga ubona hazogera igihe bikababera amananiza kugerageza kuzibira ayo makuru yose anyurangana kuri ubwo buhinga.
Yuko icyo onyi ari igikorwa bariko baragerageza ariko nibaza ko bisa nko guca umwanya, kuko biragaragara abakuru b'ibihugu bamwe bamwe batinya ko ibyabo bimenyekana, batinya yuko abantu bamenya amakuru ku biriko biraba. Nibyo bamaze igihe ubona ko bagomba kurwana n'ubwo buhingangurukana bumenyi, na cyane cyane ibi bita amarezo sosiyo, kubera ko ariho abantu batisha uno munsi amakuru menshi, niho abantu uno munsi ndetse batishyaho ibyiyumviro byabo, ugasanga bimenywe n'abantu benshi mu mwanya mutoya. Kuko urabona nko ku isi uno munsi umuntu ndabaha nk'akarero ka haba ya Facebook cyangwa rya Twitter, usanga uno munsi umuntu yanditse mu munota umwe urabye iyo nkuru ahejeje kwandika, mu munota umwe ugasanga imaze gusomwa n'abantu bashyika ibihumbi 50, mu munota umwe gusa. Urumva rero ko n'ubuhinga butera ubwoba bene abo bantu batwaza umukazo, bene abo bantu baterekwa ukwishyira no kwijyana mu bijyanye n'ibyiyumviro, mu bijyanye no gusubiza amakuru. Ariko rero biragaragara ko naho amareta mwamwe agerageza gushaka gushinga ubuhinga bwo kubuza bene iyo mihora, biragaragara ko hariho ubundi buhinga butabuza bubatesha, ugasanga barasesewe barataye, kuko haje ubundi buhinga. Murabona nk'ubu mu Burundi muribuka amakumba amagumbe agitangura mu 2015, Leta y'u Burundi yaragiranye amasezerano yo mu gipuri n'amashyirahamwe amwamwe, baca bahagarika imihora ya za WhatsApp na Facebook. Ariko mwarabone ko abanyagihugu basi ubwo nyine badasinda imihora zimwe za VPN, ugasanga ubwo nyine basiye bakontoruna izo ngingo za Leta, ugasanga rero Leta basigaye ari bimaramare bene abo bantu. Nicyo gituma nibaza ko uno munsi abategetsi bamwe bamwe b'ibihugu bariko barabivamwo ibyo bintu, kuko barabona ko ni uguca umwanya, ubuza akantu umwanya muto ariko ukaba witeteza agaciro, ariko mu wundi mwanya muto kandi ubundi buhinga bushatse bukaba buraje. Nibaza rero ko icyo ari ikintu batazoshobora gushyikako, kuko uno munsi uko isiri kiragenda, isiri kigenda itezera, isiri kigenda itera inyuma, cyane cyane haba nko mu bibi by'ubuhinga. Niho rero nibaza abantu bomenya bakareka guca umwanya wawo gukora ibintu bitagira akamaro, ahubwo bagashyira cyane ubwenge n'umwanya ku bintu bifitiye akamaro ibihugu n'abanyagihugu.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Bigirimana aratwakuye. Bigirimana uratwumva? Irindi zina ahuri
rakije nyemana Burundi mu Kirundo ko neza
ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ahubwo cyangwa icyumviro nyine
bego mugishikiriza
kuko nange mwana nakiba takabisa urya iki kibazo nange mwana nakikora n'ingora cyane ugiye hoga haba igihe cyangwa buyo kese turumba ko basigutse noneho ko gukira kugira ngo barinde umwuga wabo neza bawukore neza.
Murakoze. Mumwishure
arakoze. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kiza, ariko kandi kigoye kwishyura, kuko ibi bibazo abamenyekamakuru bahura nabyo cyane cyane nk'ibi byo gufungwa, byo kugandagurwa, byo gusindikarizwa ubuzima, ni ibibazo nabivuze niba mu bihugu biba biriko biba biriko birahonyanga agateka zina muntu. Rero ndibaza ko ikintu cyokogwa ubwa mbere na mbere ni uko abanyagihugu, nibaza ko ariho kizoshika, ni uko abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye bamenya ubwa mbere na mbere aho sinyekeranya, baraza akamaro k'ibimenyeshamakuru, baraza akamaro k'umuntu wo kumenya amakuru, kuko ni nacyo gituma bayakurikirana, ni nacyo gituma niho bakura amakuru, bakamenya ibindi bihugu biri kuyatwagwa, bakamenya n'ibiriko byaba mu gihugu. Rero nibaza yuko ibyo icyo kibazo umushyiranahe akibajije, nibaza ko nawe ahubwo akwiye kugikorera ko bijosaba ko abanyagihugu bamenya ubwabo ingene mu myaka iri imbere, ingene imyaka ije iragenda, bamenya gutora abategetsi, abayobozi bubahiriza agateka kabo, kuko buriya abategetsi nk'umukuru w'igihugu cyangwa amareta ahohotera abanyagihugu kujya barihenda, ntibaba bari ko bahohotera izina ry'umumenyeshamakuru, baba bari ko barongera guhunyanga uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kumenya ibiri ko biraba mu gihugu. zakarolelo ndagenda ba jewe ntakarolelo jewe ntakiri nakinye twafana leta ya CNDD-FDD je ntakiri nakinye twafa mu mikuru y'igihugu petero mu nziza cyane abo bazose nkimira imana batwara iperereza nta nakinye twafa kuko nta tongo dusangiye nta miryango twari dusangiye cyangwa dupfa icyo dushobora kuba twara apfa ni ibyiyumviro nabyo ngo bisanzwe bitakomeza kubifata abantu nibaza ko hanini baba bababatwa n'ajya makuru bashaka kunyegeza abanyagihugu kuko ko abanyagihugu babonye n'abatekera ahantu bumva yuko n'amareta hohose abamenyeshamakuru amareta aturira amaradiyo amareta yigara ibimenyeshamakuru mu bisanzwe ntacyo baba basize ariko barapfa n'ajya amaradiyo baba basize ibyo bapfa n'abanyagihugu kuko aho rero ni ukubyogera abanyagihugu ntibamenya nka leta ibye ikugarika imenyeshamakuru bakamenya bati mu matora akurikira ibyo leta kizoyihanira kigakizira ko ntikizobaha amazi ntikizobatora mu bindi bihugu niko bigenda mu bindi bihugu niko bigenda nicyo gituma mu bihugu biteye imbere barubahiriza barasinya cyane mbere n'igisaka cy'imenyeshamakuru baracyubahiriza gusa bagisaba gukora kisunga amategeko hanyuma noza ngaho ngo negure gusama leta na twebwe ku ruhande rwacu abamenyeshamakuru turafite ibyo gukora byinshi kugira umwuga wacu kubyo wubahirizwe kandi turafite ibyo gukora byinshi kugira abagenzi bacu ntibaze basubire ku byo baricwa bafungwa banyurujwa tukabura irengero ryabo ibyo byose tuzobikora mu guterera mu gukora icyo bita le professionalisme gukora umwuga kujya byanye neza gukora umwuga wubahiriza amategeko gukora umwuga atawuhengamiye ibyo ntitwabikora tutabifitako nibaza ko tuzoba ariko natwe turahindurira ayo mareta kubaha umwuga wacu nibaza ko urumva ko igikorwa cy'abantu bose hariho amareta akwiye kubyijuka akubahiriza umwuga wo kumenyesha amakuru kuko ni nawo ufasha abanyagihugu abatwagwa b'ayo mareta niwo ubafasha kumenya ibijyanye na demokarasi kumenya ingene batotora kumenya ingene bubahiriza amategeko ya repubulika ibyo rero abatwara amareta barasiye kubyumva ko remedi amaradiyo n'abaparteneri transparency bikorwa cya leta bibagiye byo kurwanya ibikorwa cya leta akarere ko kigera ubundiye
yego munyaruse
bama bibaza bati iradiyo rca ivuga amakuru ahambaye ivuga byinshi z'amakuru anyegejwe yamirikiranye igurura ibintu leta ikora iyi radiyo igwanya ubutegetsi hari abantu biyumvira gutyo ariko abonye n'ukuri mbababarire aba ari abantu biyumvira mu bujuju abantu bakwiye gutahura yuko iradiyo mu bisanzwe ninacyo niwo muhamagaro amaradiyo yari afite amaradiyo ntakeneye kwirukanga inyuma y'umukuru w'igihugu agiye kugurura urugomero agiye gutera amavoka amaradiyo ntakeneye cyo kwirukanga inyuma y'umukuru w'igihugu ngo abwire abanyagihugu ngo uno munsi umukuru w'igihugu yateye imibyaro ngo 15 y'amavoka ngo ku mutumba we n'uyu n'uyu yasigira amariri ibyo birashobora kuvugwa ariko mu ntumbero yo kwereka abanyagihugu ati uyu mugambi umukuru w'igihugu asanguje w'amavoka uzoba ufite ingaruka nziza zagutse kuko nko mu myaka ibiri ivoka ryahora rigurwa amahera 500 rizoba rigurwa amahera 200 ibyo rero abamenyeshamakuru barashaka kubikora kugira ngo batahuze abanyagihugu ariko mu busanzwe umwuga wo kumenyeshamakuru ni uwo kubwira abanyagihugu ibintu batari bazi ibyo rero batari bazi ni ibyo binyegezwa ayo mareta aba ariko aranyegeza niyo bariko baratahura amatungo y'igihugu n'amatungo y'abanyagihugu umunyeshamakuru cyangwa iradiyo ibishyize ahabona ibikikorera abanyagihugu ntabwo iri kurwanya leta ibyo rero nibyo abantu bakwiye gutandukanya kumva bagatahura
yego dubise kandi Emmanuel uratumva
ndabumva
irindi zina huri
nitwa Emmanuel Musangafura ndi mu majyepfo y'u Rwanda i Nyanza
ufite ikibazo cyangwa icyumviro unyarutse
icyumviro afite nuko mu by'ukuri itangazamakuru rigira uruhare mu kubaka igihugu kandi rigira n'uruhare mu kugisenya rimwe na rimwe bivuze ngo rero umunyamakuru afite amategeko amugenga afite uburenganzira buhambaye bwo kugera aho ariho hose kugira ngo amakuru isi ikeneye abe yayashyikira mu by'ukuri rero kumva ngo leta cyangwa se n'abatavuga rumwe nayo ngo bahunyoye uburenganzira bw'umunyamakuru sinibaza icyo amategeko mpuzamahanga cyangwa uburenganzira bwe ku rwego mpuzamahanga icyo buvuga kugira ngo abe yagirirwa nabi leta icyo kintu ikwiye kucyumva neza kuko niyo yaba ari umunyamakuru uropoze nibyo leta ikora ntabwo yagakwiye kuba yanyuruzwa ngo abe yaburirwa irengero cyangwa abe yagirirwa nabi bafite amategeko bagomba gukurikiza kugira ngo umwuga wabo ugende neza kandi n'ibitagenda neza ntabwo inzira ari yo kwica cyangwa kugira gute ibitagenda neza n'ibyo kugira ngo bikosorwe haciye mu mucyo w'amategeko
murakoze
yego yego murakoze nani
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu ku isi CPJ rivuga ko ku rutonde rwerekeye ubwigenge bwo gutangaza amakuru leta zunze ubumwe za Amerika zakorotse kuri urwo rutonde ivyo kubwanyu ntibiteye ubwoba mu gihe Amerika yari akarorero k'ibindi bihugu byose byo ku isi mu byerekeye icyo gisata
urakoze sije nico gituma twanageze kubikisha ko kumbe ntazagera ariko nico giteye umutima uhagaze no munsi ariko sinavuga ko giteye umutima uhagaze twebwe bamenye nako nta wongo ya birababaje kandi birateye umutima uhagaze kubona igihugu cyahora ari akarorero uno munsi ariko kiriho kiratakaza nk'ikibanza mu bijyanye no kubahiriza umwuga wo kumenya amakuru nta n'umwe atabizi yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu rutura cya mbere ni igihugu cya mbere gikomeye mu by'ubutunzi mu bya gisirikare mbere no muri ibyo bintu byo kubahiriza agateka zina muntu na za demokrasi cyahora ari nk'akarorero ariko rero uno munsi nk'ibimwe navuga hariko haraza intwaro iteye ubwoba nibyo nariko ndavuga icyo n'icyumviro sanze murambabarira intwaro y'abapopulisite kuvuga abantu atamiganira se baba bafite babereka abanyagihugu bati kuri ibi bibazo by'umutekano dushaka kubereka inyene tugiye kugabanya igisigiri cy'abantu bicwa mu bugizi bwa nabi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ugahita usanga bobo baraje muri kampanye mu byo muri bo kwiyamamaza bivuge bati abanyamerika nimwari mubizi nimba mubona hari abanyamerika igihumbi bapfa ku kwezi bazira umutekano muke ni ukubera ko Amerika yacu iriko ijamwo abanyamahanga benshi no icyo kintu n'ubu kwiye kukivuga gutyo ibyo rero nibyo Perezida Trump ariko arakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo rero iyo ariko arabikora ni nk'ububeshyi bwo utangiye gufata ibibazo ukabyitirira igihugu kindi ukabyitirira idini ukabyitirira aho wozanye wewe ingingo uvuga uti nitwagira ukunuku n'umutekano zo kwiyongera w'abanyamerika ariko rero atazana imvugo y'urwango ati abayisilamu nibo bateze umutekano muke abaza gusaba ubuhungiro nibo batuma abanyamerika bapfa ibyo sibyo ibyo rero nibyo iyo hagize ibimenyeshamakuru nk'izo za CNN za New York Times za The Washington Post iyo bariko barabeshuza berekana ingene ijambo rya Perezida Trump ritandukanye n'ukuri bagaca mbere berekana n'ibiharuro bigaragaza ko Perezida Trump iyo atari umuntu aciye ubwenge ashobora gutahura bene ibyo deba kontradikisho ni ukuvuga kwemera abashyikirije ibitandukanye n'ibyo wowe wemera ibyo rero nibyo biteye ikibazo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gituma Perezida Trump yaciye ahitamo wewe kugurura urugamba n'amaradiyo kugura urugamba n'ibimenyeshamakuru ibyo rero nibyo biri kubihateza urubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nibaza ko ibi biriko biraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kigwa abanyamerika bari bakwiye kuhakura bakabona ko mu gihe ibihugu bya Afurika tubona bitwagwa rimwe rimwe n'abakuru b'ibihugu ataco bubaha batisonera batuba agateka zina muntu bari bakwiye kubona ko niwabo bishoboka hanyuma kumureba baka niko genda bibona yatego biko biraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi biranababaje kuko ahora ari igihugu cy'akarorero ariko uno munsi urabona ko gitwagwa n'umuntu atubaha umwuga wo kumenyesha amakuru birababaje kandi birateye
urakoze ya nkosore gatoyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakorotse ibibanza bibiri kuri urwo rutonde rw'ubwigenge bwo gutangaza amakuru ni mucegeranyo sica CPJ Comité pour la protection des journalistes ni muri raporo ya Reporters sans frontières tubandanye dufise ku telefone Reverien uratwumva
ndahumva
irindi zina
kunyakira
ego irindi zina nahuri
ndakumana
uri he
ndakumana mukarere imukarere kiyaga bigari
ego unyarutse nimba ufite ikibazo canke icyumviro terere unyarutse mwanyubiye kurangira
no guterera na jamba ndashimire uwo munyakuba wa bwo burubirika twadukeneye kumwumviriza kweri yarakoze ibintu bitazibagire ranwa mu mateka y'igihugu cy'u Burundi kuba yarahagaze abantu zenya nubwo bamwirutse ko ariko Imana yarakinze kazima batamuhitanye Imana yarakinze je icyo nagomba kuvuga nuko amaleta ahutaza agateka kazi na muntu nuko baba bakora ibibi byinshi babonye berekanye ibintu barimo barakora bagaca babiruka ko bakabagirira nazi najya mbazuwa munyakuba wa Bobo Ruburika yuko nk'abajyanyamakuru bishwe mu Burundi yuko hariho nk'amashyirahamwe ariho mwarabakurikirana kugira ababishe bakubitwe intahe mu gahanga kandi turashima ukuntu heruke ya vrema
ego muheraheze mwanya ni muto
erupe yakinze byinshi ubundi ho ibarayo baryaraguye ataba erupe igenda irashyira habona ibintu byagiye birakorwa mu Burundi abantu bari kwitwa kubyishyura
murakoze reka bishyure kuko umwanya ugiye kuturangirana
ego murakoze
murakoze umwishyure
ego ego urakoze cyane urakoze reka mbanze nsimire bimwe by'umwari Torevelia uri izo ntege aduteye arakoze kubasima igikorwa cy'abamenyesha makuru hanyuma muri rusange nagira ndamubwire ko ibyo RPA ikora hanini nibo babikora kuko RPA amakuru yakura mu banyagihugu amakuru yakura ahantu hose abo bantu bose rero bafata RPA kumenya ibiri kubera mu gihugu banabishikiriza kuri za mikoro zabo naho no muti bamwe bari mu Burundi babishikirizana nubwo batarinda kubahindura amazi abo bose nagomba kubabwira ko igikorwa dukora aribo kitirirwa kuko ni insingi kuri bo kubona no muti imbere RPA ikiriho ariko kandi nshimira nabo mwe mwese mwaba muri ko murabwira ijambo abakorege ayo maradiyo yanyu bya VOA bya Kigande reka rero ndamubwiye ko muri rusange aba bamenyesha makuru twaduce nacumvise bagandagwe mu Burundi ntibibagirwa uno munsi nivyo vya leta ihari yarirukanye bamenyesha makuru barenga ijana iraturira ibimenyesha makuru ishyiraho ubutungane n'imbonerakure byabo bikora ivyo bitate ariko ntibazokwamaho nagira ndamubwiye rero ko ajya amadosiye abagiye bamenyesha makuru ba Jean Bigirimana bishwe ba Christophe Nkezabahizi ba Nelson Ndayitwayeko bajya ajya amadosiye turayafite hariho amashyirahamwe ariko arayakorerako hariho abasingwa amanza ajya amadosiye bayariko ibyo aho buzokera hose bajya abakomiseri b'igipolisi bajya ba anengiyo mibunyoni bategetse ibyandagurwa byabo bajya anyi bazokurikiranwa mu butungane bazobihanirwa kandi imiryango yabo itegereza kuzohabwa indishyi y'akababaro nibyo abamenyeshamakuru bariko barapfa n'abainzwe ko barapfa nibaza ko hazogerwa ihakaza ubutegetsi bwiza bwiyumvira ingene butunganiriza abarundi mbere bugahinda isi y'akababaro abantu bose bahikuwe n'abantu bari bitwaje ubutegetsi bategereza gukoresha mu gukorera igihugu neza gukorera abanyagihugu neza no gukorera abamenyeshamakuru ivyo rero nivyo basaba kubwira Reverie ntitwihebure tugume twebwe dukora twisunga amategeko tubikore atagwamo tubikore ataguhengama tubikora n'umutima mu nda yewe ndazi ko igihugu cy'u Burundi gitegereza kuzova muri aka kaga turimo ibyo ni cyo gituma mbere dukora ibyo dukora kuko turazi ko ibyo bizova
murakoze
rero gushimira namwebwe radio abakorege mukurikirana ibikorwa dukora mukongera kandi rimwe rimwe mukaduha ijambo kugira kumbure
murakoze
tukiriho kandi ko
murakoze yari umutumire wacu Bob Rugurika umenyesha makuru wa mu gisata cy'amatohoza ari Kigali mu Rwanda twako turavuga ku bibazo abamenyesha makuru bahura navyo mu mwuga wabo gutangaza amakuru bere bikabaviramwo no kwicwa mu bice bitandukanye byo kwisi tushimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro abakigize mu ruhara bakaduhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero mugira ibihe byiza mubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.